Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mwiriwe neza kuri mikoro, muri kumwe nanje Aloyizi Bigirimana mu biganiro byacu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 94.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Dusamiranira Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Tubwiye siguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere.
Uyo ni Gilbert Niyonkuru, umusitanteri wa komini Sare, avuga ku igandagurwa ry'umutama w'imyaka 60 wo mu Rushubi. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimo aha makungu yibutse umunsi wahariwe umwuga wo kumenyesha amakuru ni mukanya. Umutama w'imyaka irenga 60 mu Rushubi ku murwa mukuru wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura yararashwe ahita yitaba Imana. Hari hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri wa kabiri, nk'uko abari kumwe nawe babibwiye Ijwi rya Amerika. Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abanyarushubi ku murwa mukuru wa komini Sare baraye mu ruhagarara, bavuga ko bataheruka bibaza ko abitwaje ibirwanisho babateye. Ni nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa gatatu mu Bunyumwero. Amasasu yahitanye Jiriberi Ndayisaba, umutama arenze imyaka 60, nk'uko bivugwa na musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru.
Ejo hari igihe cy'isaha imwe zibaye iminota 10 mu kabare k'uwitwa Rukebesha, aho hari hicaye abantu babiri bariko baranywa inzoga, bariko binywera agacupa. Abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa ata ngorane bafise, hakaza inkozi y'ikibi abashyira amahoro n'iterambere, bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari.
Ababa ku murwa mukuru wa komini Sare biyamiriza ubwo bwicanyi ku bantu bariko bivuna akanyota, biboneka ko buba bwateguwe. Eugene Ndereyimana ni umwe mu bavuka komini.
Ubwo bwicanyi tubona nabi cyane, kuko ni ibintu usanga biza bitumbereye umuntu kanaka umenga ni ibintu biteguye bashikirako barasa hama ntihagire n'igikurikira. Twebwe tumuraba yari umuntu bwa mbere yarakoze muri komine igihe kitari gito, avuye muri komine acayungururiza mu bintu bijyanye n'amatonero y'ikawa. Nta bintu by'imigambwe yarimwo, ntabyo twanamubonamo. Yari umuntu w'umutama, yagira neza n'abantu, nta n'ibya politike, nta n'ibyo wamubonamo, nta n'ifura ari mugambo cyangwa inkofero yakwigira yambara.
Abanyarushubi bavuga ko insiguro y'ubwo bwicanyi igoye gutanga, ariko umusitanteri wa komini Sare avuga ko ari iterabwoba.
Tubwiye insiguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere. Twe tubona yuko ari abasi b'amahoro, ari abasi b'iterambere, ari abadashaka yuko umurwa mukuru w'intara ya Bujumbura na komine yacu yahisaye tubona yadutera tuje imbere.
Abanyarushubi bibaza icatumye uwo mutama agandagurirwa aho yariko yivuna akanyota. Eugene Ndereyimana asaba abagize ingendo ubwicanyi kubihagarika.
Abanyarushubi twebwe twaribabariye, tumaze igihe kirekire mu bihe bibi, twariho turisanasana turondera ibyo tubeshaho n'ibyo bubeshaho imiryango n'ibikorwa by'iterambere. Twe icyo dusaba ni uko abo bantu bagira ibyo boreka tukiberaho mu budasa bwacu, umwe wese akirondera tumubeshaho n'utubeshaho umuryango mugabo ibintu by'ubwicanyi. Twebwe nta cyo dukeneye, nta cyo dushaka, nta cyo twifuza,
haba mu muryango wabuze no mu babanyi. Nta kindi basaba atari amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Batera kamo inzego z'umutekano n'intwaro gukingira abanyagihugu. Musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru atanga inyishu kuri iyo myitwarariko yabarongoye.
Icyo turiko turakora ni uko tuguma duhimiriza bene gihugu mu bijyanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ica tubandanya irya nyabune, tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro, abanyagihugu, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungano.
Igitero nk'ico mu kabare caheruka ngaho mu Rushubi mu ijoro ry'igenekerezo rya 23 ukwezi k'umunani muri 2015. Ico gihe hasize ubuzima uwahoze ari musitanteri wa komini Sare Ponciano Barutwa nayo. Gushika ubu ntawuramenya icatumye uwo munywanyi w'umushingamateka agatorwa asa yicwa. Ni mu gihe inyamiramabi zari zamenyesheje ko amatohoza atanguye kugira hamenyekane ibijanye n'urupfu rw'uwo mugabo abo bari basangiye urugamba rugamba rwa politike bavuga ko yazize ivyumviro vyo vya politike ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Arakoze Evariste dusimbire mu Rwanda Rwanda gwifadikanije namakungu kwibuka umunsi impuza makungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza makuru uyu munsi ubaye muri ico gihugu abanyamakuru bavuga ko naho batagifatwa n'igipolisi ngo bafungwe ubukene buri mu bitangaza makuru bukiri isoko yo kubura ubwigenge inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda
Habere leta yateguye ibyo kwizihiza uyu munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyamakuru bwabo nibo bishyireho gahunda bahuriza mu busabane abanyamakuru banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko muri ibi bihe batagihutazwa n'inzego zishinzwe umutekano ngo babafatire ibinyamakuru byabo ariko kandi bataragira ubwisanzure mu mibereho yabo uyu ni Kazimiri Kayumba na Obedi Ndahayo
byaba byiza kurushaho leta ishyizemo intege ishyiremo intege mu rwego mu gihe ikeneye itangazamakuru ariko mu gihe itangazamakuru rikeneye leta ubona ko leta igenda bigura intege
hari ntambwire imendatero ariko biracyari ku rugero ruri hasi cyane
hari ubwisanzure abanyamakuru bakeneye
bwo kubasha kugera ku makuru nukuvuga ngo leta y'u Rwanda twifuza ko yashyira imbaraga cyane mu guha ubushobozi ibitangazamakuru byigenga nibifate nkaho ari abantu bashobora kuba bayirwanya nubwo ndetse bari abantu ngo bisanzure ariko wababimye ubushobozi abanyamakuru ni bo bantu bakennye mu Rwanda umunyamakuru yo kuba rero umuntu usigaye anyuraho nuwagiye kwaka makuru ya murebe uko asa gusa akagira isoni zo kuganira na
ubwisanzure none wakwisanzura ukora ariko mu by'ukuri ubu imikorere yacu yacumbagira cyane urebye ibinyamakuru byandika bigiye gupfa byose ariko ubu turisanzura bidasohoka igihe wisanzura udasohoka igihe wasohokaga utisanzura
wabigereranya gute ibi ni ibihe
uko bihuriza hamwe n'ababihuza ntufungwa ariko nturya cyagiye warafungwaga ugapfa kurya nabwo nubwo bitari cyane ariko wapfaga kurya
hari abandi banyamakuru bemeza ko nta wigeze abambura ubwisanzure bwabo ariko bakemeza ko abanyamakuru benshi bo mu Rwanda ko hari ibyo batinya bagahitamo kwiheza ku bintu bimwe na bimwe uyu ni Nshimiyimana Sam Godi umwe mu banyamakuru bamaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda
amaprogramu menshi nkunze kumva ku maradiyo ni imikino cyane football na amasengesho nkumva ko bakunze ibimikino rwose babona itangazamakuru risesuye wenda ubwo amatoraje bazaha ubwisanzure abakandida b'amashyaka ariko n'ubu ngubu byakagombye kuba bivugwa ese ko batabaza impamvu abakandida b'amashyaka tutabamenya abantu batiyamamaza nta gukora wenda izo analize ahubwo ko nta ubuza ruko batabitekereza
mu rwego rw'amategeko abantu banyuranye bemeza ko hagiye amategeko meza agenga itangazamakuru hari n'abasanga ubwiyongere bw'ibitangazamakuru ari indi ntambwe yatewe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda bwana Barore Cleophas uhagarariye urwego rw'abanyamakuru bigenzura nawe yemeza ko ubukene busigaye mu bitangazamakuru ari intandaro y'ubwisanzure buke ku bitangazamakuru bimwe na bimwe
umunyamakuru udahemba azakorera abari kuri risque zo kuba yabigikoresho cy'umurusha amikoro cy'umurusha amafaranga akaba yamukoresha ashobora kumukoresha mu buryo akaba yatangaza inkuru itariyo ibyo ngibyo ni risque niyo mpamvu tuvuga tuti itangazamakuru ko bidafite amikoro ishobora kuba ari imwe mu mbogamizi zatuma zimwe mu nkuru tutazibona zidatarwa cyangwa n'izitawe zigatarwa nabi ikibazo rero
ikegeranyo giherutse gushyirwa hagaragara n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka gishyira u Rwanda ku mwanya wa 159 ku buryo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Tanzania ku mwanya wa hafi umwanya wa 83 mu kubahiriza ubwisanzure bw'abanyamakuru Kenya ku mwanya wa 195 Uganda ku mwanya wa 112 u Rwanda n'u Burundi bikurikirana ku mwanya wa 159 n'ijana ya 63 kuri bo rero Cleophas umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura avuga ko atemeranya n'abakora ibi byegeranye
iyi freedom nayo uburyo abantu bayidefinisa nabyo bishobora kuba zimwe mu mpamvu akavuga bati mu Rwanda ubwo ntatangazamakuru ryatukanye ubwo ntatangazamakuru ryandagaje ubwo ntatangazamakuru kuvuga ibitagenda kubivuga mu kinyabupfura bakavuga bati mukabije kwitonda ibyo bikaba byatuma yenda babaha amanota makeye ikigaragara kintambwira hari gusa ibyegeranyo nabyo kaza bitanga indi sura
u Rwanda rumaze kugira radio 34 televiziyo 12 n'ibinyamakuru byinshi bikorera kuri murandasi Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri yonkuru nyene Burundi bwifadikanije n'amakungu guhimbaza uyu munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatatu. Umukuru w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi sense asigura ko uyu munsi ushitse imigenderanire hagati y'urwo rwego n'amesha makuru yifashe neza. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Icivugo c'umunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi uyu mwaka kigira giti ubwigenge bwo kumenyesha makuru ugukingira umutekano w'amenyesha makuru n'uruhago ibinyamakuru mu mibano. Mucegeranyo urwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora rwatanze rwerekanye ko ibikiberenga 60% vy'amakuru atangwa ariyo ku mugwa mukuru Bujumbura. Bamwe mu bakuru b'ibinyamakuru bemeza kwizo biterwa n'uburyo buke butabemerera kuja mu ntara hagati uko bavyifuza, hakiyongera ko ibura rya maradiyo yaturiwe mu mwaka w'2015 abiri kuri atanu yari yaturiwe yaruguruwe haraheza umwaka ariko naho yasubiye gukora mikorosi kirenga. Joseph Nsabiyabandi arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru muri iyo radiyo.
Mbega twokora gute vyoroshe? Biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twokora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politike. Uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga, muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye, twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa. Murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga. No kugira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara.
Nsabiyabandi nabona kubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye inyuma.
Imbere y'uko amaradiyo asambugwa, ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwari bugeze ku rwego rwo hejuru. Amaradiyo arasambuwe, abamenyesha makuru barahunga, hariho n'uwapfiriye mu ngagara muravyibuka, hariho uno munsi n'uwo tutazi irengero ryiwe Jean Bigirimana. Rero ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwasubiye hasi cyane.
Ukutoroheza amenyesha makuru n'urwego sense rwamaze kubibona. Gabriel Bihumugani icegera cy'umukuru wa sense.
Turavye mu myaka yahera abamenyesha makuru kenshi na kenshi, na cyane dufashe mu 2015 abamenyesha makuru barashobora kugenda bakarondera inkuru uko bisanzwe, ariko kenshi na kenshi barafatwa bakwaka ibikoresho. Ibyo nabyo bikaba kwaruguhonyanga ingingo y'11 yibwirizwa rigenga mu gahugu kumenyesha makuru. Tukaza tubona rero yuko ibyo byose n'ababikora babikora kutamenya. Abamenyesha makuru bamwe bamwe n'ukuri hari abatigenjeje neza mu 2015, ariko mu 2016 urwego sense rwaragerageje kubegera cyane rukaza rurahanura.
Iruhande y'uguhanura ikigo cy'amenyesha makuru mu Burundi Maison de la Presse kirafite ibyo gisaba sense. Denise Mugugu umukuru w'ico kigo.
Ugasanga umenyesha makuru agiye ku rubuga baramubujije gukora canke barafashe ibikoresho byiwe, urabona hari n'abahasize ubuzima. Ibyo byose bituma ubwo bwigenge busubira inyuma. Nibaza ko leta icyo yodufasha kumvisha inzego zigikorera.
Kugira ubwo burenganzira umenyesha makuru ntabwakwe, urwego sense rwariyumvira inama rukokoma. Intumbero yayo tubibwirwa na Bihumugani.
Kugira ngo umumwe wese mvya jezwe tufate kubarongoye igipolisi, kubarongoye ubutungane, kubaserukira intwaro, ndetse n'abanyagihugu bonyene bamenye ibyo bateza gukora, bamenye inyifato bateza kugira mu gihe umumenyesha makuru agiye kurondera makuru ageze ku rubuga.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umumenyesha makuru ushitse mu gihe ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF riherutse gushyira u Burundi mu bihugu 20 bya nyuma ku isi bitabwubahiriza. Ku bihugu 180 RSF ryagizemo amatohoza, u Burundi bugira ubwo 160. Abamenyesha makuru barenga 100 barahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 habaye kugerageza guhirika ubutegetsi. Umwe yicanywe n'umuryango wiwe wose mu gihe uwundi atabuze irengero ryiwe. Mu bahunze harimo bake bakurikiranwa n'ubutungane bagizwe gukorana n'abashatse gutembagaza inzego. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
ijwi rya Amerika ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneyasi Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneyasi ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni ntumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarabumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe. Twibutse ibwiriza shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano ya Arusha. Twasezeranye ko ayo masezerano aza kuvyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira no vuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bya aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashirahamwe nka za Sadeke n'ahandi. Turabona yuko ibwiriza shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashirahamwe y'ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi. Murabona ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya. Hanyuma ni cyanyuma hariho nk'ingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi. N'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo zohindugwa mwipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindugwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ibyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwizwa nshingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya bagira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ubwiza nshingiro bamaze kuevariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryo hindurwa kubwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majya yahindutse kuko itegeko bavuga ko ni dynamique ikindi naco urabye icuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ibyo ni bintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko ubwo n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo bwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza cyigiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba nti hari bwagiye
egome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo bintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo ari ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumenge ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo n'ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro nimubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko rihanu bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu mbere duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi ariko baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gwiza shingiro ivuga ko ikintu cyose gitosekaza ubumwe bw'abarundi
chika tose kaza ukushira hamu kwa usubiza hamu kwa demokrasi icho chinu nijizo tumikuza shingiri shobora usubigwa hamu nubwa hivyo tose hivyo tose kazi hivyo nubwa hivyo hivyo shingiri tose hivyo mjia wali subira hamu bazo babare enze ingi ingo kandi ingi ingi kome yechane ituma ibinusha wa usubiri toto
Foste ikiwazo ni chonyene namwirero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro bya politique
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashira abantu n'imicaro bya politique turafise ngene tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyivyo amabwiriza shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kurabi ngine babishiranye imitego canke babishiranye amartike abahe inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kuri bisubiramo abaringa barabizi namushinga naye mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo izana ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byama kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rezari zaraye mu gihugu hanyuma rero hacara protokole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinye byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protokole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nkinguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byiza gukurikizwa mu gihugu baca bihe nguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabanda yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iryo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati ya 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye cyaraciye ngo aravuga ati ntagira umuntu gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi rero cyatuka tuti rero context ihari imeze gutu context mibinga yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimire nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika aha niho turangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Facile niwe yadufashije gushyira hamwe gutorokanya ibi biganiro ibindi biganiro n'igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha mu Rwanda n'u Burundi mugire umugoroba mwiza